Murachateza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi bacu mwongeye kwirirwa, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza nanone. Ikaze rero mu makuru yacu, turumvikanira kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika mu Rwanda, naho mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 19.22 mu Babariri. Ejo kuwa kabiri ni umunsi w'amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya. Mu bazajya gutora bwa mbere na mbere harimo Abanyakenya bafite inkomoko mu Rwanda.
Twabyakiriye neza kubera ko twajyaga dutora, noneho baduhera uburenganzira, papa twayishimiye kugira ngo tutangire gutora nyine n'abenegihugu.
Uyu ni Peter Gatonga, umwe mu Banyakenya bakomoka mu Rwanda baherutse rero guhabwa ubwenegihugu nyuma y'imyaka myinshi bari bamaze babusaba. Umuryango w'abibumbye wiyemeje gutera inkunga umugambi w'iterambere rirambye mu Burundi. Isirayeli yafunguye umupaka wayo na Gaza kugira ngo abatabazi bashobore gutambuka. Naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangiye uruzinduko muri Afurika ruzamujyana no mu Rwanda. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Nkuko nari maze kubibabwira rero mu ngingo z'ingenzi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari muri Afurika. Ibimugenza harimo ingaruka z'intambara y'Uburusiya kuri Ukraine ku bihugu bya Afurika, ni kimwe rero mu byo agomba kuganiraho no mu bihugu ari magenderera. Ibindi tubibaze Oriane itangishaka.
Umushikiranganji wa Amerika Anthony Blinken ari muri Afurika y'Epfo mu rugendo rw'ibihugu bitatu harimo Kongo n'u Rwanda. Bamwe babona ugo rugendo nk'amahiganwa hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengero bw'isi muri Afurika ku bijyanye n'aho bahagaze ku ntambara iri muri Ukraine. Afurika y'Epfo kimwe n'ibihugu bitari bike muri Afurika byafashe intumbero yo kutagira aho bahengamiye kugira birinde ingaruka bogirana n'igihugu cy'Uburusiya. Inyuma y'inama na mugenzi we na Lady Pandor, Blinken yiteguye gushikiriza imigabo n'imigambi ya Leta ya Biden mu bihugu biri hepfo y'ubugaragwa bwa Sahara. Iryo jambo aza kurishikiriza ari kuri kaminuza y'igisagara cya Pretoria. Mu ijambo yashikirije aho batangura icese imibonano bimirije kugirana, umushikiranganji Pandor yasabye abategetsi bose ku isi gukoresha inzira y'ibiganiro hamwe no kubahana mu gutorera umuti intambara zitandukanye. Blinken yavuze ko imigenderanire hagati ya Amerika na Afurika y'Epfo mu bijyanye n'amagara y'abantu hamwe n'ubudandaji bigiye gutuma baganira bahuza naho hariho ibindi badahuriza ko.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubwato bwikoreye ibinyampeke bituruka muri Ukraine bwakomorewe buvana rero ibigori na soya ku cyambu cya Ukraine kiri ku nyanja y'umukara. Timishimwe aratubwira aho bubijyanye.
Ibihugu bya Turukiya na Ukraine byatangaje ibi uyu munsi ku wa mbere. Ubwato bubiri bunini bubaye ubwa kabiri buvanye ibigori na soya ku cyambu cya Ukraine kiri ku nyanja y'umukara, nyuma y'ubundi bwato nabwo bwemerewe gutwara ibinyampeke bubuvana muri Ukraine. Ubwato bwa mbere bwahagurutse mu cyumweru gishize nyuma y'amasezerano iki gihugu cyagiranye n'Uburusiya yo kwemera ko habaho gutwara ibiryo byiganjemo ibinyampeke biva muri Ukraine bijyanwa aho bikenewe mu bindi bihugu. Mu kwezi gushize umuryango w'abibumbye na Turukiya byagiranye amasezerano y'ibijyanye n'ishoramari, nyuma yo gusuzuma ko ihagarikwa ry'ibicuruzwa biva muri Ukraine bishobora guteza ikibazo gikomeye cy'inzara ku isi. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bivuga ko kugeza ubu Ukraine imaze kohereza amato manini 7 yerekeje muri Turukiya atwaye toni z'ibigori zigera ku 243,000. Ubwo ni ukuva ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa 8. Ubundi bwato bwa kabiri ni ubutwaye amatoni menshi y'amavuta y'ibihwagari. Minisitiri w'ibikorwa remezo wa Ukraine Oleksandr Kubrakov yumvikanye avuga ko ikindi cyambu cya Pivni cya gatatu mu bunini nacyo cyemerewe gukoreshwa, ibizatuma Ukraine ishobora kohereza toni z'ibinyampeke zigera kuri 3,000,000 ku kwezi.
Ijwi rya Amerika. Uyu munsi Israel yafunguye umupaka wayo winjira muri Gaza kugira ngo abatabara imbabare babashe kuzigeraho. Uriana itangishaka aragarutse.
Icyo gice cy'umupaka kigiye kuguma cuguruwe mu gihe amasezerano y'amahoro hagati ya Israel n'umugwi w'abagwanyi b'umuhari jihad wo muri Palestina ucubahirijwe. Israel ivuga ko izokugurura umupaka wose ibonye ko umutekano bandanyije. Bwari bubaye bwa mbere kuva mu ndwi iheze uwo mupaka na Gaza wugurugwa. Ni mu gihe uno munsi haboneka ibikamyo bitwaye ibitoro byinjira muri Israel. Igihugu cya Misiri nicyo cyafashije muri ayo masezerano y'amahoro mu karere ka Gaza hagati ya Israel n'abagwanyi b'abayisilamu ku munsi wa Mungu. Ayo masezerano yaje guhagarika intambara ikomeye itari bwibonekeze hagati ya Israel na Hamas kuva mu mwaka uheze, aho icyo gihe yamara iminsi 11. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Gaza butangaza ko abantu 31 bahitanywe n'ibitero hagati ya Israel n'abagwanyi ba Hamas. Mu bitabye Imana harimo abana batandatu, yamara Israel ivuga ko idafise uruhara mu rupfu rw'abantu bashika kuri 9 mu bishwe.
Radio Ijwi rya Amerika dukomeje amakuru. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres arasaba ko abahanga bahabwa uburenganzira bwo kujya gusuzuma uruganda rubyara amashanyarazi aturuka kuri nuclear rwarashwe muri Ukraine. Uriana itangishaka na none arakomeza.
Ubw'ibisata 16 bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONI, umugambi w'iterambere Uburundi bwasaba imfashanyo muri ONI uratomoye kandi uzotuma igihugu cyisununura inyuma y'imyaka itari mike y'intureka za politike. Ibyo byashikirijwe n'umuhuzabikorwa w'ibisata bya ONI bikorera mu Burundi kuri uyu wa mbere, aho hatangura ibiganiro hagati y'ibyo bisata n'umugwi w'ubushikiranganji butandukanye urongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. N'ibiganiro byo kurabira hamwe icyihutirwa gwa mu mugambi w'iterambere.
Uyu rero ni Pierre Claveri, niyo nkuru uturi mutubwira ukuntu umuryango w'abibumbye wiyemeje gutera inkunga umugambi w'u Burundi w'iterambere rirambye. Ubwo rero muratubabarira, Oriane itangishaka ntabwo abonetse. Noneho rero dukomeze dutega amatwi iyi nkuru ya Pierre Claveri, niyo nkuru ukorera Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ubw'ibisata 16 bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONI, umugambi w'iterambere Uburundi bwasaba imfashanyo muri ONI uratomoye kandi uzotuma igihugu cyisununura inyuma y'imyaka itari mike y'intureka za politike. Ibyo byashikirijwe n'umuhuzabikorwa w'ibisata bya ONI bikorera mu Burundi kuri uyu wa mbere, aho hatangura ibiganiro hagati y'ibyo bisata n'umugwi w'ubushikiranganji butandukanye urongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. N'ibiganiro byo kurabira hamwe icyihutirwa gwa mu mugambi w'iterambere rirama. Umushikiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro arashima icyo gikorwa. Ati intumbero nshasha yo gukorana n'ibisata by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI iri mu murongo w'iterambere rirama ry'ubutunzi bw'igihugu. Icyitonderwa kandi ni uko harimwo kugwiza umwimbo w'igihugu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, harimwo uburimyi n'ubworozi, gutanga akazi n'ibindi. Harimo kandi kungana kw'ibitsina kandi nta n'umwe azosigara inyuma mu iterambere. Twizeye ko igihugu kizohatorera koyokwe kuko ni umugambi ufatiye kukubahana n'ibisata bya ONI, kandi ineza y'umunyagihugu akaba ariyo ikigwa imbere. Umuhuza bikorwa w'ibisata bya ONI byose bikorera mu Burundi Damien Mama yizeye ko ivyo biganiro bizokwerekana hagwaye kurusha ahandi kugira ngo iterambere risubire gusasagara mu gihugu. Ati ni ibiganiro vyo ku rwego rwo hejuru bigamije gutora canke kubonera hamwe ibisata vya mbere vyihutirwa kurusha ibindi vyo gushira mu buryo. N'uwo murongo wa leta tuzogenderamwo, ariko tutibagiye natwe intumbero yacu nico twifuza mu Burundi. Aha twamaze nko kubona ko impinduka mu kugwiza ubutunzi bw'igihugu zihutirwa, kandi mu bisata vyose by'igihugu iterambere ridakumira uburaro bwiza, ubuzi no kugwanya ubushomeri no kubaho neza kw'abanyagihugu. Uburundi bushimangira ko igihe cyo gufasha icyo gihugu cyarenganye, ahubwo ko ubu izo nzego zibiri zizokorana nk'abafatanyabikorwa.
Cette nouvelle donne se présente pour nous comme une interface
Mubisanzwe ni nkuru nani duhuriza hamwe intumbero z'ibisata vya ONU hamwe n'intumbero nk'igihugu twihaje kugira ngo dushike kwiteramere rirama mu myaka 5 iri imbere ntiyazo kwibagirwa kubungabunga amahoro no mutekano no kuzamura ubutunzi bw'igihugu icize ubu nuko ijambo ifashanyo atari rimwe kuko nitugiteza amaboko ahubwo ubu no gufatanya ibikorwa nkuko umukuru w'igihugu ya Maya bivuze ko igihugu cacu kitaremewe gutega amaboko gusa ahubwo ko turi abafatanya bikogwa mu kubahana ntangere
avec d'autres nations dans un esprit de respect et de confiance mutuelle.
Mu bisata vya ONU 16 biri muri uwo mugambi harimo UNICEF, OMS, PAM, PNUD, FINUAP n'ibindi. ONU yifuza ko n'igisata c'ubutungane n'agateka kazi na muntu conagugwa.
Également la question de la durabilité environnementale, résilience.
Nawo kubyagira ikibazo cyo gukingira ibidukikije gucungira neza ubutunzi bw'igihugu kudakubira gufatiye ku bitsina canke ku bumuga ibikizo byinjiramwo mbido nido n'ubushikiranganje butandukanye bwegwa n'ibyo bibazo nk'amagara y'abantu ubutungane uburimye n'ubworozi n'ibindi ubu kwari gusa nko guca umurongo ku bintu bikuru bikuru kandi turahimbawe ko tugiye kuba abafatanya bikogwa muri uyu mugambi w'iterambere w'igihugu ni biganiro bije inyuma yaho ubumwe bwa Buraya bukuri ibihano by'ubutunzi ku Burundi ifashanyo mva makungu yahora itangwa n'ibihugu bya Buraya hamwe na ONU yarenga igice cy'amafaranga leta ikoreshwa ku mwaka imbere y'umwaka w'2015 aho ibyo bihano byafatwa ubu ONU yahisemo gucisha ubwo buryo mu migambi y'iterambere mu bushikiranganje butandukanye cyeklave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho tugiye ku matora yo muri Kenya usibye umukuru w'igihugu abaturage bazatora ejo harimo n'ibyo bazatora by'inteko ishinga amategeko n'izindi nzego uyu ubungubu umwuka wifashe gute mu gihugu mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Bosco kubwayo umusesenguzi w'umurundi utuye mu murwa mukuru Nairobi.
Igihugu cya Kenya kimirije ikiringo kitoroshe ikiringo cy'amatora hasigaye amake cyane kugira ngo amatora ashyika kuri 6 abere rimwe ni ukuvuga amatora y'umukuru w'igihugu abari kumwe abashinga amateka abakenguza amateka ababura amatari hakaba n'abahanuzi ba komi nabo bita ba MCA ni ukuvuga ni amatora 6 ibyo kwiyamamaza byarangiye ejo haheze kandi ubugiye kuraba kuva bihagaze nta kintu cyo kwiyamamaza uretse ibipapuro biba byagiye bimanikwa ku mabarabara eka no ku mateleviziyo ibintu ubu bariko berekana bariko bavuga ibijyanye n'ukubikoresho biriko bishikanwa aho amatora azobera ibijyanye n'uko umutekano uzoba umeze siko dukurikirana amajambo y'abajejwe umutekano aho bavuga ko abantu bo baremesha ibibazo bizoba bihari nayo ubundi imyiyamamazo yarahagaze kandi ugiye kuraba hanze nka Nairobi dutuye abantu koko urumva biteguye ku munsi w'Imana bari mu masengero benshi cyari cyo gikorwa cyo gusengera Kenya ko hatobamo ibigumuko abantu urabona bose ari nko kwigisha habaye kampanye yo kwigisha amahoro ko amatora atobacanishamo ahubwo abantu bagatora amahoro.
Bwana kubwayo nkuko wari ubivuze ubu igikorwa kirimo gukorwa nicyo kugerageza gutwara impapuro z'amatora ku biro by'amatora mu gihugu cyose ariko hari amakuru avugwa ko hari zimwe mu modoka za komisiyo y'amatora zishobora kuba zibasiwe n'abanyagihugu aho mu gihugu cya Kenya ayo makuru mwebwe mwaba muyafite?
Hari amakuru ariko ndavugwa ubu ahitwa Chuka Boma Ngombe niho hari imodoka yari ijyanye za ngombwa nyene z'amatora abanyagihugu bayitegereye mu ibarabara barabifata barabisanzaza ariko nta byinshi byahise byononekana kuko abajejwe umutekano bahageze kare basanga ntabyo baraturira byononekaye cyane ariko byasanzajwe byabonekanye yuko abanyagihugu iyo modoka bayikesheje urugendo yarigiyemo.
Ikindi bwana kubwayo kirimo kuvugwa cyane ni uko abaturage ba Kenya batazaryama kugeza ibyavuye mu matora bimaze kujya ahagaragara ni ryari abantu bazatangira kubona ishusho yuko amatora yagenze n'ibyayavuyemo
yakagwirika jejwe amatora agashikiriza yuko nta bimenyesha makuru birekuriwe gutangaza uwatsinze ariko birarekuriwe kuraba uko amajwi ariko aragenda ubundi bagenda babikurikirana banasaba n'igipolisi gisaba yuko uwuhejeje gutora aca ava aho yatoreye akagenda mu kazi kiwe banavuze ati ubuzi bujejwe nk'ibijyanye na business zikorerwa ngahe i Nairobi zizoba ziko zirabandanya umuntu aguye gutora agasura muri business yiwe hanyuma abandanye akurikiranira ku maradiyo ku bimenyesha makuru ku mateleviziyo uko biriko biragenda gushika aho IBC izotangariza ikamenyesha uwatoye ariko ubujejwe igipolisi yabihanangirije ati abantu babwira imisoresore ngo ni mutora ngo mugumeho mucungera amajwi yanyu babihanangirije cyane bavuga ko abajejwe gucungera amajwi abajejwe gucungera umutekano ni inzego zijejwe ibyo za leta ati ntabwo ari insoresore cyangwa umuntu uwo ari we wese abahejeje gutora baje mu mihana yabo hanyuma bakurikirane uko biko biragenda
nta gihe muzi abantu bazashobora kumenya by'agateganyo ibyavuye mu matora
ubundi uko bakunze kubikora bavuga yuko ikihenze mengo ni iminsi indwi baba batangaje uba yatowe
abo bakandida bombi batangaje ko uzatsindwa wese azemera ibyavuye mu matora ese abaturage bakwizera iyo mvugo bavuze
biragoye kwizera kuko murazi n'imvugo y'abanyapolitike eka nka William Ruto wewe asanzwe yari cegera cy'umukuru w'igihugu mu myamazi yo ya mbere abaye ku munsi wa gatandatu aho yari ku kibuga cya Kasarani yaravuze ko mbere yiteguye ko mwene wabo bariko bahiganwa Raila Odinga ati natsindwa ati nzomwegera turamukanye ati ahubwo ndona mubaza bimwe bimwe uzoba atwara opposition ati ntacyo dupfa nta kibazo dufitaniye hanyuma ugiye kuraba abanyagihugu ba Kenya nabo ndabona umengo ntibiteguye gushamirana ku bw'inyungu z'abanyapolitiki
Bosco kubwayo umusesenguzi w'umurundi uherereye mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya nagira ngo ngushimire cyane kugakanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo utugezeho uko ibintu byifashe aho ngaho mu gihugu cya Kenya urakoze cyane
ndabashimye nanjye igigwena
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko rero mubizi buri gihe buri munsi saa 10 tubagezaho ikiganiro cyanyu muri isanga ejo rero nk'uko bisanzwe kirahari Oriane itangishaka niwe uri mu gitegure ukitegurira Oriane wiriwe neza
Ire neza Thomas Kamirindi
uduhishiye ikirerejo
urakoze cyane urumva hakiri imyaka 20 hasinywe ingingo bise resolution 1325 ivuga ku gateka n'uruhara rw'abakenyezi mu nzego zifata ingingo kugira bashobore gutatura amatati guharanira amahoro n'umutekano rero Uburundi bwaraye businye bushize umugambi ngendegwa ko ugira gatatu kuvuga plan d'action yo gushika muri 2027 uzofasha mu gushira mu ngiro ibiri muri iyo ngingo 1325 rero nibyo tuzoganira ejo mu kiganiro muri isanga kugira ngo twiheze neza aho umukenyezi murundi kazi ageze kubijanye n'ubuyobozi n'inzego zo kurongora igihugu mbega ibitigiri by'abakenyezi bimeze gute byifashe gute nibyo tuzoganira rero mu kiganiro muri isanga ejo
Oriane itangishaka ndagushimiye rero umunsi mwiza
urakoze cyane
Radio Ijwi ry'Amerika dusubire ku matora yo muri Kenya nk'uko rero twabibabwiye abaturage bararenga gato miliyoni 22 bazazinduka rero bajye gutora umukuru w'igihugu n'izindi nzego abakandida Raila Odinga ushyigikiwe na President Uhuru Kenyatta na William Ruto Vice President wa Kenyatta nibo bahabwa amahirwe yo kuzayobora igihugu muri manda y'imyaka 5 iri imbere Team Ishimwe imyiteguro igeze he
Abanyakenya barenga gato miliyoni 22 nibo bazaba batora umukuru w'igihugu abadepite abaguverineri b'intara n'abandi bo mu nzego z'ibanze Kenya yinjiye mu bihe by'amatora mu gihe abanyakenya bemeza ko ubuzima busigaye buhenze ibyatewe ahanini n'icyorezo cya COVID-19 hatiyongeraho n'ingaruka z'intambara yo muri Ukraine. Mu bakandida bane bahanganye, babiri muri bo Raila Odinga w'imyaka 77 uri kwiyamamaza ku nshuro ya gatanu na William Ruto w'imyaka 55 ucyuye igihe ku mwanya wa Vice Perezida nibo bavuzwe kandi bagaragaye cyane haba ku byapa biri mu mihanda yo mu murwa mukuru Nairobi n'ahandi mu gihugu. Ni nabo kandi bigaragara ko bafite ubunararibonye mu bya politiki kandi bashobora kwegerana cyane mu majwi. Kuva mu matora yo muri 2013, Ruto yari yahigiye kuzitoza nawe kuba perezida wa Kenya nk'umukandida w'ishyaka rero ku butegetsi, ariko aza gutungurwa n'umubano udasanzwe watangiye kugaragara muri 2018 hagati ya perezida Uhuru Kenyatta na Raila Odinga utavuga rumwe nawe. Kenyatta yayoboye mande ebyiri kandi ntashobora kongera kwiyamamaza. Ejo ku cyumweru, aba bagabo bombi Ruto na Odinga batanze ubutumwa ku Banyakenya, aho William Ruto yavuze kandi akifuriza buri Munyakenya kuba intumwa y'amahoro. Ni mu gihe ku ruhande rwa Odinga we yibukije Abanyakenya ko ari abana b'igihugu mbere yo kugira ikindi cyose babacyo, bityo rero abasaba kunga ubumwe. Kenya ni igihugu gituwe n'Abanyakenya bava mu moko 46 atandukanye, kandi bivugwa ko amoko muri Kenya ari ikintu cy'ingenzi mu gihe cy'amatora nk'aya. Mu matora yo muri 2017 habayeho ugushyamirana hagati y'amoko, ibyatumye byibuze abagera ku 100,000 bahasiga ubuzima, abandi babarirwa mu 100,000 bagati zabo. Kuva mu myaka y'igihumbi 1990 ubwo Kenya yagaragaraga nk'igihugu cyimirije imbere demokarasi kubera ishyirwaho ry'amashyaka menshi, kuva icyo gihe ubu nibwo bibaye ubwa mbere hagaragaye umubare muto cyane w'abantu bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Uretse Ruto na Odinga bavuzwe cyane muri aya matora, abandi bahanganye nabo ni George Wajakoya w'imyaka 63 wakuriye mu mihanda mu murwa mukuru Nairobi, nyuma akaza kuba umunyamategeko agakora no mu nzego z'ubutasi. Mu byo Wajakoya yiyamamaje ashyize imbere, yasabaga ko ibizwi nk'ibiyobyabwenge bya marijuana byakwemerwa n'itegeko bikajya bikoreshwa muri Kenya no kugurisha impu z'inzoka mu Bushinwa. Undi ni David Mawule w'imyaka 65 usanzwe ukora mu nzego z'ubutabera ukomoka mu ishyaka rya Agano. Biteganijwe ko muri aya matora hazakoreshwa ikoranabuhanga ryo gutera ibikumwe. Umutekano uraba wakashijwe ku biro by'amatora hirya no hino mu gihugu, aho byibuze abashinzwe umutekano bagera ku 150,000 aribo baza kuba bareba ko ibintu byose bikorwa mu mutekano. Biteganijwe kandi ko uwatowe azatangazwa ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa munani. Abakurikiranira hafi aya matora bavuga ko amajwi ashobora kuza yegeranye cyane, ibishobora kuba byateza impaka z'uwatsinze nyuma. Ibyo ariko biramutse bibayeho, biteganijwe ko urukiko rwafata icyemezo cyo gusubirishamo amatora mu gihe kitarenze iminsi 60. Mu gihe kandi nta mukandida watanze ikirego cy'uko yibwe amajwi nk'uko benshi bakunze kugaragaza izi mpungenge, uwatsinze icyo gihe yatangira imirimo ye mishya mu byumweru bibiri nyuma y'igihe yatangarijwe ko yatsinze. Ubwo twateguraga iyi nkuru twamenye ko mu duce twa Mombasa na Kakamega gutora abaguverineri b'intara byabaye bihagaritswe kubera utunenge twagaragaye ku mpapuro z'itora.
Ijwi rya Amerika. Tukiri rero ku matora yo muri Kenya, mu bazazinduka bajya gutora harimo Abanyakenya bafite inkomoko mu Rwanda bazaba bagiye gutora bwa mbere na mbere, bagizwe n'abana bakomoka ku babyeyi bajyanywe n'abakoloni muri Kenya rero mu myaka y'igihumbi na 1930 gutyo, gukora mu mirima y'icyayi mu mujyi wa Kericho. Bari bamaze imyaka myinshi basaba guhabwa ubwenegihugu bwa Kenya. Bamwe muri bo baherutse rero kububona barimo Pasteri Peter Gatonga uzatora nyine ku nshuro ya mbere ejo kuwa kabiri. Yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema atangira avuga uko byifashe mu mujyi wa Kericho aho rero atuye.
Umwuka na kibi turabona leta yashyizeho abantu nyine abasirikare bari kureba turareba nta kibi kizaba.
Ku bijyanye n'imyiteguro hashize iminsi hari kwiyamamaza ku bakandida biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, abo ni abakandida bane, icyo gikorwa cyo cyagenze gute?
Twamaje bose babonye umwanya wo kwiyamamaza, sasa bararangije ubu ni ukurindira ubuzu uzahita
akabona guhita urumva bakagwa ariko bari yamagaje nyine bahawe iminsi itosheje yo kwiyamamaza abandi batagiye hakiri kare ariko ndabona bije barangije neza
amakuru tubona nuko bamwe mu baturage hirya no hino batangiye kugura ibintu maduka kwitegura ko hashobora kuvuka icyuka kibi ku buryo bashobora kutagira ku masoko kugira ibyo bagura wowe aho uherereye ubona mutekanye neza
nyine hari abantu batinya nyine bariya abanyokobo batinya ariko nta kibazo ibintu biragenda neza ariko nta kibazo
kubijyanye n'abakandida ibipimo mubona aho ngaho biva mu baturage uwo mubona ufite amahirwe kurusha undi ninde Pasteur Gatonga
nawabibaza kuko ari babiri nyine usanga babangikanye baza no gusaba Imana nyine umwe akazahita ariko ni babiri bose ndabona bose bafite ingufu dukusenga nyine Imana ikazaguha umwe ariko abo babiri nibo bafite ingufu nyine bari bane ariko babiri nibo bafite ingufu ariko bose urabona bafite ingufu zisangiye zose no kuzareba uzahita
kuri wowe kugeza amaginga ya muri abo babiri aribo Raila Odinga na William Ruto buri umwe wese aracyafite amahirwe yo kuba yatsinda
umusaza nyine ari hejuru cyane sinzi niba azatsinda ariko niwe mbona ari hejuru cyane
ubundi ntabwo bisanzwe muri politike aho umukuru w'igihugu ashyigikira umukandida bari bahanganye akanga gushyigikira umukandida wamubereye vice perezida igihe cy'imyaka icumi yose nkamwe muri Kenya ibyo mwabyakiriye gute
ni uko nyine wenda batanye kubera ko yagize ahantu akamusuzugura akareka kumwubaha agatangira gusaba amafaranga ya leta ibyo ni byo byatumye batandukana
Pasteur Gatonga uri umunyarwanda utuye mu mujyi wa Kericho ababyeyi bawe bageze muri icyo gihugu cya Kenya mu myaka ya kera cyane bazanywe n'abakoloni gukora mu mirima y'icyayi mwaharaniye kuba abenegihugu ba Kenya umwaka ushize mwagize amahirwe muhabwa ubwenegihugu mugiye gutora ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu mwebwe nk'abanyarwanda mutuye aho ngaho mwabyakiriye gute kubona noneho uburenganzira bwanyu mwarabuhawe mukaba mugiye no gutora
twabyakiriye neza kubera ko tutajyaga dutora noneho baduhera uburenganzira twaba twayishimiye kugira ngo tutagiye gutora nyine n'abenegihugu
Pasteur Peter Gatonga ukaba uherereye mu mujyi wa Kericho mu gihugu cya Kenya ndagushimiye cyane kubw'akanyu ha ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
asande nawe urakoze
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudusange no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu cyangwa se ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com tugaruke kuri ya nkuru nari nababwiye mu kanya hanyuma tuza kugira akabazo gatoya ni rero umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres usaba ko abahanga bahabwa uburenganzira bwo kujya gusuzuma uruganda rubyara amashanyarazi aturutse kuri nuclear rwarashwe muri Ukraine Oriane Itangishaka
Inyuma yaho Ukraine n'Uburusiya byagirizanye uruhara kuri ico gitero cakozwe ku kigo kiri Zaporizhia, Antonio Guterres asaba ko abahinga bemererwa kuja kuri ico kibanza kubitohoza. Yabishikirije igihe yari mu kiganiro n'abamenyeshamakuru mu Buyapani. Yongeye avuga ko igitero icyo ari cyo cyose gikorwa ku kigo gihingura umuyagankuba biciye mu buhinga bwa nuclear biba ari nko kwiyahura. Ku munsi wa Mungu niho Ukraine yongeye kwagiriza Uburusiya kuba bwarakoze icyo gitero cyakozwe ku nyubako ya mbere nini ikora umuyagankuba biciye mu buhinga bwa nuclear i Buraya. Abajejwe icyo kigo cya leta ya Ukraine bavuga ko abasirikare b'Uburusiya bononye ivyuma bitatu bisuzuma ivyuka biva mu buhinga bwa nuclear mu gitero bakoze mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu. Bavuga kandi ko icyo gitero cyakomerekeje umwe mu bakozi baho. Kurubuga rwe rwa Twitter, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yanditse avuga ko icyo gitero gisaba ko ibihugu byo mu mahanga bisubiriza mu nkoko igihugu cy'Uburusiya. Yavuze ko ibyo bihugu bikwiye gufatira ibihano amahinguriro y'Uburusiya y'umuyagankuba ukoreshwa ubuhinga bwa nuclear.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda banywanye bacu n'ahangaha amakuru ahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye maze rero umugoroba mwiza umugoroba w'amahoro murakarama.